hapa ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno wa kabiri. Aho mugiye kumva ikiganiro muri isanga nkuko bisanzwe ikiganiro cerekeye ubuzima, ibibazo, amagara, iterambere n'ibindi byinshi ku mukenyezi n'umwigeme. Muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izirya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagara bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakara tabutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mwemurire kaya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Muri ibi bihe bya vuba abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu neza na neza kuvyerekeye umushaha w'abantu ibyo bita abapsikologe babona ko abana babigeme n'abakenyezi bafite ibibazo bitandukanye bijanye n'amagara yabo y'ibihimba byirondoka atitabweho cyane nk'uko bikwiye. Ni muri iyo ntumbero umwe muri bo Samantha Ninahazwe umurundikazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe ya mbere kugira ngo agerageze gukemura bimwe mu bibazo biri muri ico gisata. Niwe mutumire wacu mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ahagiye kutwiganira bimwe mu bikorwa arimo muri iyi minsi cyo kugerageza gufasha abigeme kumenya byinshi byerekeye amagara yabo y'ibihimba byirondoka n'ibikorwa byo kugerageza gufasha abavyeyi n'abarezi mu kugerageza kunganira icyo gisata kugira ngo nihagire amabi ashikira abigeme n'abakenyezi bitewe no kutamenya byinshi bijanye n'icyo gisata cerekeye amagara yabo. Reka twakire umutumire wacu uyu munsi Mademoiselle Samantha Ninahazwe, ndaguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi.
Mwakoze cyane. Reka mbaze ndabashimire kuri aka kanya mu mpaye. Urumva jewe nitwa Samantha Ninahazwe, navukiye i Bujumbura. Amashuri y'intango nayahize kuri Ecole Internationale de Bujumbura, hama mbananiriza amashuri makuru hano muri Amerika mu gisagara cya New York. Narabandanyije kaminuza aho nakurikiranye ibyigwa bijanye n'amagara ajanye n'umushaha. Narakoze ubuzi butandukanye ariko ubu niho nsigaye nigisha ibijanye n'amagara y'ibihimba byirondoka.
Ego Samantha, urakoze cyane kutwibwira ku batari bakuzi, urakoze cyane. Hama Samantha, ni igiki wasanze kibuze mu buzima bw'abigeme cyagutumye ushaka kubafasha no kubaganiriza ibijanye n'amagara y'ibihimba byirondoka?
Ikintu cya mbere na mbere ni uko aho natangura amashuri ya kaminuza ngaha muri Amerika, nasanze ndiko niga ibintu byinshi bijanye n'abakobwa hamwe n'abagore nigeze nigishwa nkiri muto, bica bituma ntangura kwibaza nimba ari jewe jenyine ntabyigishijwe cyangwa ntari abakobwa bose i Burundi. Naho rero naciye nja gutohoza mbaza inshuti n'abagenzi mu nyuma nza gusanga ari twese tutabyigishijwe. Nasanze ibintu byose bijanye n'amagara y'ibihimba byirondoka badakunda kubiganira kubera mu mico kama yacu, bavuga ngo biteye isoni. Hama ugasanga wa mukobwa na wa muhungu bashatse guhuza ibitsina, ugasanga ntibakoresheje nk'agafuko cyangwa ibyo bari kubaragira babyigishijwe n'ubuhinga bwa none, cyangwa bakaba babyigishijwe n'abandi bana bangana nabo bakaba batabizi cyangwa batanabyumva na neza.
Ego urakoze cyane. Hama tumwe muturere nk'uko bivuze tw'ibintu bitavugwa kandi bifatwa nk'ibiteye isoni ariko bifite akamaro kanini ku buzima bw'umwigeme n'umukenyezi ni nk'ibihe wavuze bimwe byerekeye kutamenya gukoresha udupfuko ariko tumwe mu turorero tundi twibitavugwa bitaganirwa ko ni nkutu
kimwe mu bintu ngo bishyira isoni kuganira ni hamwe abakobwa bageze mu bihe by'ubutinyanka akaba ari ibintu bitangaje cyane kubera ubutinyanka bijyanye n'uko umukobwa ariko arakura hama ikindi cyifuzo cyanje nuko two kwigisha abakobwa n'abahungu bose bari hamwe ukuntu umubiri w'umuntu uhinduka uko imyaka igenda aho rero akaba ari mu myaka ya 12 cyangwa 13 kubera nkifise nkifise imyaka 15 twahora tujana n'umwigisha wacu wa biology kwigisha abanyeshuri biga muri kaminuza ingene bakoresha ku gafuko hama kandi no kwirinda umugero wa sida ngico namye nibaza kuva kera ni gituma muri ibyo bikorane haza gusa abahungu niyo yindi mpamvu yatumye shaka gutangura gukorana n'abakobwa hama mu nyuma n'abahungu
yego uratanze utororero tw'ubutinyanka tutavuga cyane none ubona nk'inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba byirondoka wewe n'abari mu gisata ukoreramwo mubona zogigwa cyane cyane kugwaruka kugira ngo babimenye canke mwo bigira cyane cyane ku bavyeyi kugira ngo bashobore kumenya ingene bavugana n'abakobwa babo abana babo mubona mwohera hehe cyane cyane
cewe kubera nzi ingene bitoroshe gukora akazi ndimwe n'umurundi kazi na masanga ndiko ndasigura ndasigurira ababyeyi igituma nkora ibyo nkora novuga yuko shaka gutangura gusigurira abo babyeyi shaka kwegeranya ababyeyi bacu nongere nishure ibibazo boba bafise canke ibyo babibateye amakenga tukabiyaga kubera tutabigishwe tukiri bato canke tutanabiganirije ntitutanabiganiriye n'ababyeyi ucawumva ko nabo batabiganiriye n'ababo ni nacyo gituma batazi naho bobihera mugabo tugiye hamwe tuzoronka izo nyishu kandi nzobafasha nk'uko nsanzwe mfasha n'abandi dukorana ama mu nyuma zaho nzoce mbanzanya no kugwaruka
ego no kuvuga ko wewe wabonye wasanze ababyeyi ari bukumbure bashobora kuba nk'uko twovuga ikibazo ahanini kuko batugurutse batugururira batugurura ico kiyago n'abana babo niyo mpamvu wafashe ko wohera kuri we
ego
ariko kandi tukiraho nyene ku bavyeyi abavyeyi nabo nyene bimwe mu bibazo bituma batuguruka canke batemera yuko abandi bugurukira ku bana babo ngo babaganirize ku bijyanye n'ibihimba byirondoka ku bijyanye n'amagara y'ibihimba byirondoka barafise ubwoba ko abana babo botangura kwigishwa ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina bakiri bato kandi hataragera kuri ayo makenga mubishura mute mubona ho kugwiye
ikintu cama kigaruka cyane bama bambwira nuko ngo batanguye kwigisha abana babo ibintu bijyanye n'amagara y'ibihimba byirondoka ngo abo bana babo ngo boca batangura guhuza ibitsina bakiri bato icyo ushaka kuvuga bumve kandi babimenye umwana uramwereka inzira nziza na mbi ukanamubwira igituma utamubwiye igituma ntacyo umufashije uzoba uriko umuta mu rudubi hama hari ubushakashatsi bwakozwe ku isi yose buvuga yuko abo bana ubigishije ibijyanye n'imibano mpuzabitsina kare niho bafata ingingo zitazobamerera nabi muri kazoza nk'akarorero nize kuri kaminuza ya Hunter hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gisata cy'ibyigwa by'umushaha ibyo bita psikoloji muri ibyo nyene naho nkaba nasanze biri mu byo twagiye turabona
urakoze cyane urakoze hama kuri wowe none umwigeme akwiye kwigishwa none ibijyanye n'amagara y'ibihimba byirondoka kuyihe myaka ni ryari umwigisha cyangwa umubyeyi cyangwa umurezi yotangura kumubwira ibijyanye nabyo
umwana wese akwiye kwigishwa ibijyanye n'amagara y'ibihimba byirondoka kuva akiri muto dukwiye gutangura kwita ibihimba by'umubiri amazina yagenewe hajya hasi mu magara agapiti agakiti umuswapi ibyo byose siko byitwa twari dukwiye kubyita uko bisanzwe byaragenewe kujya dusanzwe tutagira isoni hageze kuvuga ivi canke ino canke uruhanga canke n'izuru niko dukwiye kuvuga ibyo bindi bihimba bitaduteye isoni bikavugwa nk'ibintu bisanzwe urumva rero bijyanye n'uko umwana angana niko ugenda umwigisha bishasha dufate nk'umwana w'imyaka ibiri turazi ko yumva ibintu akabisubiramo atanazi n'icyo bivuga hama uko agenda arakura niko utangura kubaza atangura kubaza ibibazo umuntu hama uwo muntu akwiye kwishura atabwoba burimo tutarinze no kuja kure abakobwa benshi ntibigishijwe ukuntu binyoga ku gitsina hari abo twumva ko bakoresha amasabune akaze cyane atanakwiye kurenga hanze y'igitsina hama kandi karorero n'utanga ko ku muhungu naho ukamwigisha ingene yoza aroza igitsina adashiramuye
Nijyo byose bintu. Ndakeka nkuko wabivuze ababyeyi usanga icyo kiyago atari cyinshi hagati y'abana babo nabo kumbure ni naho ibibazo bimwe biza byaba ari iby'amagara yabo ugasanga baratangiye kugwara indwara zitandukanye kumbure baraza kutubwira zimwe muzo baca bagenda baragwara kubera byo kumbure waraganiriye nabo ashobye kumva ibibazo biva kuri ibyo bibazo bitewe n'uko utabiganira ko none nkuko ari kurabivuga umuvyeyi yotangura mubwira ate umwana wiwe muto w'imyaka nk'itanu itandatu kugira amutegure kumenya ivyerekeye amagara yiwe n'ibimba vyirondoka amajambo yokoresha ni nkaya
kuva ku myaka itanu gushika imyaka munani byo babyiza umwana yigishijwe ko umubiri wiwe uzoza urahinduka bukebuke akarorero notanga nuko umwana afite imyaka indwi atangura kumota mu kwaha bikaba ari ibintu bishika inkabuzo akaba ari hormone zitanguye kuba nyinshi muri iyi minsi cyane cyane kubera ubuhinga bwa none hari ibyago dukwiye kuronka muri iyo myaka nyine nko kubasigurira yuko guhuza ibitsina bigirwa n'abakuze gusa
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
ego nukuvuga ko ucuvuze nuko kumbure nk'akarorero uvuze kerekeye gutangura kumota mu kwaha aho ni naho hoba habonetse akaryo k'uwo muvyeyi ko gutangura icyo kiyago
ego
uranavuze kandi ikintu gihambaye kerekeye ako karyo abaronse kuko nasigurira uwo mwana yuko umubiri we ugiye guhinduka agiye gutangura kubona ibintu bitandukanye ku mubiri wiwe uti rero ni naho karyo ko kumubwira yuko guhuza ibitsina ari ibintu by'abakuze gusa ni ikintu gihambaye uvuze ahama rero kandi wavuze ku bijyanye n'umubyeyi atangura kuganira n'umwana wiwe hari ababyeyi usanga byoroshe gukora ugasanga aratanguye icyo kiyago araganirije umwana wiwe kumbure n'ikintu kimworohera ariko hari ababyeyi bigora cyane hari ababyeyi bavuga bati ibyo ntabyo nigeze numva umubyeyi wanjye ambwira kumbure n'ibintu biteye isoni umwana wanje nina tangura kubimuganiriza ntazonyubaha hari bitabo canke inyigisho zerekeye amagara y'ibihimba byirondoka ababyeyi boronka kugira ngo bibafashe kumenya uburyo bwo kuganira n'abana babo ibintu bitanguye guhinduka nabo nyine batinyuke bave muri ayo masoni baba bafise nk'ababyeyi hari bitabo n'izindi nyigisho bashaka kuronka bo zironka he
ibitabo bijanye n'izo nyigisho biri mu Burundi ntabyo ndaronka mugabo nuba ariko aratwumviriza akabafise ibyo yobasanzwe azi yonja kara akampa ibyo noza narakoresha mugabo hari ubushakashatsi ndiko ndegeranya kugira nandike icyo gitabo nkaba nari nshaka rero gutera kamu abanditsi b'ikirundi bumfasha tukajya hamwe tukandika ibitabo biteza imbere urwaruka rw'i Burundi nabo nabo muri diaspora nashaka kongera ko ngire ababyeyi bafise abana bavuga icyongereza cyangwa n'igifaransa yuko hari ibitabo byinshi biri nko kuri Amazon cyangwa muzonyandikire ndabafasha kurondera
yego urakoze cyane kumburewe uci gufatira aho kakwagiye kugutanga telefone zabo canke aho bo kuronka ku mbuga ngurukana bumenyi Samantha nini nahazwe bo muronka he
numva ndashobora kubabwira kuri Instagram yanjye n'urubuga Instagram iryo zina riri mu cyongereza ni The Burundian Sex Educator
aho ni kuri rubuga rwa Instagram ahandi hoho haba ku telefone ya WhatsApp cyangwa kuri Facebook handi bo kuronka ni he
kuri ndafise na email bo shaka kundonka ko hama ni The Burundian Sex Positive Educator at gmail.com
ego urakoze cyane turaza kugaruka kumbure kuri yo Instagram aho usanze utanga n'impanuro ukagira n'ibiganiro n'abigeme n'abakenyezi ariko mbere yaho ko tujya muri ivyo biganiro ho rugira ku mbuga ngurukana bumenyi reka uduhe kumbure izindi mpanuro woha abavyeyi n'izi mpanuro woha abavyeyi kugira ngo bashobore kumenya byinshi by'ibyo bakeneye kuganira n'abana babo
ndashaka ubwa mbere gusaba ababyeyi bugurure ibiyago murafise uruhara runini mu ngingo abana banyu bafata mugabo ntibabubahuka kubera inyigisho zijyanye n'ubuzima n'amagara y'ibihimba byirondoka zitangwa ababyeyi bakoresheje iterabwoba b'abakobwa bashikiwe n'ikibi cyangwa baguye mu rudubi bazotinya kubegera hama ngo mubafashe tutaronse rero ibi biganiro hari ingaruka mbi nyinshi zizohaba
yego urakoze cyane hama reka rero duhindukire tuvuge ku biyago uhurugirana n'abigeme iyo ugerageje kubafasha kugira ibyago mu kumbuga no ku buryo butandukanye uganira nabo reka twumve kimwe mu kiganiro wagiranye nabo igice cacu cy'ikiganiro wagiranye nabo mu minsi yahera ku rubuga rwa Instagram duhere ku ntahe y'uwitwa Oro yashikirije kubijyanye n'ubutinya nka n'ibyo amushikiye agitangura kubibona
the first time I do remember it was quite funny because about a couple of days, I would say 2 or 3 days before, my mom, you know, sat me down and then we had to talk about justement tout ce qui est période, règles. And I was quite a shy Burundian girl, so now my question is, I was like, ah, okay, sure. That's what I need to do? Ah, okay. And then 2 jours plus tard, I guess in Gilari Abo and yes, certain signs
or Sanga Watamura.
Ah, not giving a track to a friend, je sais pas. Because it's me PMSing vraiment very hard. And then 2 jours après, na Hodachi is showing that up. It was just uncomfortable. The first year or so, it was uncomfortable. I would know Yuko it's coming, but it wasn't a major pain, change, king, or we mettait vraiment mal à l'aise. So, ça m'a aidé que le début n'a pas été si terrible. It was just entrance, you know, to what is to be a woman and then bakacha yibandanya pore pore nyene sans qu'il y ait de gros signes zindi ziza mu mwaka wa mbere cyangwa kabiri byaje mu nyuma. So it wasn't a lot of pain from the beginning. Perfect. That was the question I was going to ask you. Hama Lily.
J'ai eu mes premières périodes un peu plus tard que les autres. J'avais fin 13 ans, hein. Et, ben, fin 13 ans. L'année qu'on avait, j'avais 14 ans. Et je me rappelle, toutes mes amies en avaient déjà eu. À 11 ans, tout le monde en avait. À 12 ans, tout le monde en avait. Et moi, je commençais à me poser des questions. Est-ce que je suis normale? Est-ce que moi, ça va m'arriver un jour? Pour de vrai, j'ai pas eu la conversation avec ma mère avant. Je l'ai eu après. Donc, quand c'est arrivé, que Wenaï Lumba, finally, mais je n'avais rien dit encore. Ma conversation, tout le monde disait, moi ça, puis moi je n'avais rien à dire parce que j'avais jamais eu ça. Mm. Donc, du coup, quand je les ai eu, c'était un relief. J'ai dit, oh, I'm relieved now, you know. Oui, j'ai eu la conversation avec ma mère après. J'ai dit, écoute, voilà, c'est arrivé. Mais comme Oron, il est à Goussard, puis c'est tout, hein. Oh, ok, tu sais tout. Je dirais, il nous dit, je m'ai dit, c'est beaucoup plus avec mes amis qu'avec les gens de ma famille.
Ok. Yeah. Perfect. Hana Bella.
J'ai Nani, c'est 12 ans. C'est 12 ans, and I remember my mom, il y a une année before. Elia je arambira bila niyo wakuruka umukobwa utogira hatoka, you know, pleading, trying to explain, you know.
Mm-hmm.
At that time ni watayi ko quand même je lisais beaucoup aussi. Mm-hmm. Hanyuma je voyais ma tante attendre rambira. They used to buy pads, right? So I didn't know at that time is that idio. Mugabo, I remember. Okay, I guess grown-ups, you know, ladies, when you're a grown-up, you buy something like that. But there wasn't really an explanation at all, say, Chinese goes. Eh, Marie, you were 12 ans, I came to tell maman, then you were a kid, and she was like, oh, okay, that's fine, so now you have to be careful.
You have to be careful. Comment vraiment ça marche. Comment ton corps fonctionne, qu'est-ce qui va se passer pendant ou après ou même avant.
C'était ça, en fait.
Make sure you could be maintenant à partir d'aujourd'hui la choix confiante. C'est toujours idiot à
faire.
Et c'est ça.
Oui.
Murisanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ego turumva yuko ikiyago ukiganira nabo muri iki imye twumvise harimo abigeme baba mu mahanga barashiramo ikirundi n'icyongereza ariko nibaza ko nka Bella nkuko tuvyumvise aravuze yuko umuvyeyi wiwe yagerageje kumuteguza mbere yuko biba no kuvuga ko yagize amahirwe bikaza abizi ariko si kenshi biba bimeze uko kubigeme bose none abigeme bakiri bato batwumva uwo bahanura iki kubijanye no kugerageza kuronka amakuru n'ubumenyi bwerekeye ibihimba by'irondoka amagara yavyo n'ibindi byinshi baba bataronse nko ku mubyeyi atabibabye canke umurezi atabimubwiye uwo muhanura iki uwo mwigeme ariko aratwumviriza kumbira taranaje no mu butinya ariko canke ahejeje kubuja mu muhanura iki
ikintu cya mbere ni uko kandi dukeneye kuza twiyibutsa iminsi yose ni uko dufite abantu benshi badukuriye dushobora kuza turabaza hari abo babyeyi bacu bashiki bacu basenge cyangwa na ba nyokuru ahubwo nasanze ba nyokuru na ba sogokuru aribo bavugisha ukuri kurusha mu biyegereze abantu nabo bandi n'abaganga si ngombwa ugende uvuga ko washikiwe n'ikintu wewe cyangwa ufise ikibazo urashobora kugenda ukavuga uti ufise ikibazo ukagenda uvuga ko ari mugenzawe cyangwa udashaka ko bizopfa bigushikiye hamushaka kwikingira akaba ari cyo gituma waje kubaza ibyo bibazo hari uyundi nawe akaba ari jewe ndafise ikibuga cyitwa zoom dushobora guhurira ko umwanya uwo ari we wese unyandikiye ko ufise ikibazo yuko ukeneye ko duhura umunsi uwo ari we wese ndabishoboye nzoca ndaguha rendez-vous wokindumikira icyo kibazo swa kuri Instagram canke kuri email nyene hama nkaza gusubiza inyishu ndayifise naho nkorana n'abantu benshi nabo boza baramfasha
ego nkuko yabivuze Samantha murashobora kumuronka kuri za Instagram Facebook n'ahandi abajene abakiri bato benshi niho musanzwe muri ni ukuvuga ko mufise ahandi hantu n'undi muntu mushobora kwitura ku bijyanye no kumenya amagara ibihimba by'irondoka n'ibindi byinshi bijyanye nabyo none Samantha ubona ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ko ari nabyo bindi usanga batazi ko cyane batabwiwe bataganiriwe ko n'umuntu n'umwe ubona bo kwigishwa neza na neza iki bo bibwirwa ryari bo kwigishwa iki ku bijyanye nabyo
ndemeye cyane yuko bakwiye gutangura kubyigisha birakenewe kwigishwa kubera naho bitavugwa turazi neza ko kutagira icyo kiyago naho biriko biradutwara kandi ntibikora ugwaruka rubandanya rukora imibonano mpuzabitsina rutikingira ugasanga naho haziyemo indwara canke abakobwa bakiri bato bakivungenga hatari bwagere canke batari banabishaka
ubwo none ubona ho kwigishwa ikibobwirwa iki neza na neza bo kwigishwa iki
bari bakwiye kwigishwa guhabwa amashwa hama bagahabwa bakigishwa ukuntu bakoresha ku gafuko cyangwa abakobwa bakigishwa nawe nyine ukuntu bakoresha koteja bikingira bari bakwiye kwigishwa ukuntu bikingira nabo nyine
ego urakoze cyane reka twumve izindi mpanuro canke izindi nyigisho mwaganiriye nabo ku rubuga rwa Instagram nabo mwari kumuraganira kumbure twumve témoignage ubuhamya bwawe reka duhere kuri witwa Otto
I was about 11 years old donc ma mère avait insiguré ngene bigenda ranyeretse here's a pad here's how you wear it here's comment ça fonctionne fresh okay arambira okay donc avant que tu tangura usually you will feel this way or that way donc akangira ma crampe akangira juste how uncomfortable it can be bloating insiguré ndimbe okay akibaz me mboni jambe ngene bigenze sinasuye kugira ubwoba kuba nandi muri this is manageable this is fine the issue was really just to go buy pads if you ask me that was my biggest issue because kuja kujigura muri kafe ngo byaba biri a bit embarrassing but about a pass and hakindi cyari kinje na vraiment and then fast forward to nka deux ans, trois ans après, gushikangaho ndababara muganda shaka kubinyegeza hanyuma shaka kubona yuko I'm uncomfortable. After that, my mom yaciye aja Canada, so tuzisigaye na dog na papa na munchi fair. So c'est pas abantu tugiye tuganire cyane ku amantu z'inama issues n'andiko ndacamo deja na mama nyoze ko vyari ndakugera to a point ubu merewe nabi cyane kuri mvuge anything. So amaze kugenda naho tumaze kumushikira niho I was then able to ask her. That was when I was 16, donc from about 13 to 16 it got a little bit more painful, but I was still able to function because I was still going to school. Just as I began, they can have a team and a team. I was going to get the money. It was just dormir, trying to get as comfortable as possible. But I was in Canada, and I was going to ask a question to my mom, to the girls, and like all the friends around me. But I was going to everybody would share, justement, you go, ah, now you're like, it's a son da babara. But I was like, wow, that's it? This is what I see. Hakim, you can go call. Oh no, so I passed après nuit la première journée. Usually I'm okay, and I'm like, this is unbelievable. Because the general contract, if they get a group of indana painkillers, those are shabu tora, mama pads, yogushusha, just a mongongo, anything. I'll try just anything because kuvjena kuntumba utudemwa. If they get a gita, I'm not gonna get a combination. Even upo wa what would work for me. Because then, they that time, we couldn't even bawara, nothing bawara chan. So c'était vraiment des trucs de être étourdi, vomissement, nausée, bloating. Then I can't stand like still for a long time. But would now I'm hold as it that requiring that you come back magazine most of my days. So that was a huge issue. Kuma mama gada for a sick call at that same date every month. So I didn't think there was a deeper issue because they were regular. There was no other issue other than the pain part. So I didn't think you could have kindi underlying because na my talks and the about issues the shock jana mama na l'intérieur justement de ton tes organes génitaux if you're not. I started going to the doctor on my own, comme docteur de famille, début vingtaine. Quand on a commencé, on dit juste pour un check-up annuel, général, vraiment, nothing major. And then, il y a un bébé, je non, en fait, on arrive à l'angélie vraiment douloureuse et tout. And then I said, okay, la prochaine fois, la semaine prochaine, we're scheduling it for a pap test. And après le pap test, j'ai tout là-bas, ma résultat. If there's anything else, you know, trashok, are you sexually active? Donc, je dis, yeah. Ah, okay, in that case, trashok, vous chiez. En tout cas, je vais vous proposer à ma... Vas-y, t'as goûté.
À ma...
Pill, juste... on the pill. And I just didn't feel comfortable because I was already hearing about the hormonal changes, the shock, chaziba, when you're taking them. And I was like, I'm dealing with plenty of issues to begin with. So, singirin hangure, autre chose vraiment, deka tu giho, the sense that I can't even hene, bro, my. I'm gira yuko, that would be the only thing your shock would propose. Atari jana yuko, da gira gira for my pain. Okay, and again, I'm muriyo path test. Voilà, Gira, résultat, il est négatif. Alors, Gira, non, je pense que ça va. Tu sais, il faut que tu la rendes là, ou que Gira Giza est mati, mais oui, naturel pour toi. Et lui qui n'y est pas. Gira Giza, Gira va écouter pour 4 ou 5 ans, vraiment. Subira, il y a un dame, Gira, the same issue, Angira, the same, Angira, la même chose. Pas test, Gira, tu guéris pire, Changé, Ibiro, peut-être que ça va vraiment t'aider. Usually, a lot of women, dès que va hindouye, lifestyle, ya abo, which are you a fascia? And I'm like, mais, other than that, is there anything else I can do, Changé? Maybe there's another issue, wap. And je pense que nandi aho ndi vraiment j'aurais pu kugugulinga cyangwa kondera more issues about it, like more information about it, kugira menye yuko il peut y avoir d'autres problèmes. Coco, le fait est que I had never heard about fibroids, PCOS, endometriosis, like other than like 2-3 years ago. So, j'étais indignée, j'avais une bonne maman, j'avais une bonne mes tantes, les mes amis autour de moi, nobody. I had never heard about those issues. Et je crois que la première série, yo, examen pour voir si vous faites le cancer ni les accords de l'utérus. And I was just like, that can only be the yungwara yonye, then en fait, yon shaw gusanga, ngwai, na yindi narini waza, yuki had. Ama, fast forward, donc, banda nje gucho, banda nje ngana kwa kundi, banda nje nloga, nangora nyenyene, ndagie muri, long distance relationship. So, as soon as I was, donc, oye, nache nangula kuimbira, okay, écoute, c'est ça ma vie, hein. It doesn't look like hari aman huzenya yandi andi makutsha kugerageza kuko hari abacavuga yuko maybe when you are sexually active maybe hari kizo cyangwa ihindura beka yo ma hormone and I was like
fresh kanga ifamirwa abakuga baba baracane babwira ati ah muso uzovyara
pour some reason, like, you know, dès que il y a un changement, muri yo région, all of a sudden rainbows and unicorns and everything. So I was just like, no, still is the same issue. And then kushika, end of 2019, chanda. Donc le fiancé at the time, il a senti une bosse, donc lower abdomen, arumba bosse nyene igumye, and I was like no, I've never noticed, because you could only feel it udayinze down nyene ugarani, and you couldn't mhagaze chayini chay, you can't, since again I'm on the chubby side, you can't tell. And then la, I'm happy because I'm like, okay, finally something for sure. Ben giren donge une réponse. So da gena from doctor wanje. Haru monera mo hapasa ada vuga yuko wewe. There might be an issue. Fast forward to a few months after the kwandaron ha ecography, ingira justement yuko fisi ama fibroids. Mais moi, il y a un moment, en sortant une cour, mais là, donc, sur Internet, il y a aussi, là, all the panic, all the terrible issues, des choses que vraiment, que je suis quand même, diagnostiqué ma fibroïde.
Banyuanyi, bijou d'Amérique. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-293-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ego birumvikana yuko nka oro mwaganiriye yagize ikibazo c'ingwara z'ibyimba byo munda, bikumvikana ko atarabizi. None ga Samantha, zimwe mu zindi ngwara cyangwa ibindi bibazo abigeme bahura navyo, ugasanga baragize ibibazo bikomeye kubera kutabimenya ni nk'ibihe, birimo muri bijya twavuze kugerageza kwigisha no kumenyekanisha ingwara zimwe kubigeme. Utundi turorero tw'indwara bagwara ntibazimenye n'inkizi.
nuko baruheje kuvuga kwa oro yatugiye ingwara z'ibyimba n'izindi zijanye nazo ariko nti bamenye kuzitahura kubera batari bwazumve hakaba hari n'izindi ngwara zo kuva amazi adasanzwe akaba ari kimwe mu bimenyetso by'ingwara zo mu bihimba byirondoka
ego urakoze cyane turumva ko hariho n'ingwara z'isuku nkenya ziva ku isuku rike abigene bakaba bakeneye kwigishwa gusukura neza kudakoresha amasabuni akaze nkuko wari wabivuze bwa mbere navyo nyene byofasha mu nyigisho baronswa ego urakoze cyane hama dusozera muri make abakenyezi nabo nyene bubatse baba bakuze nabo nyene kumbure baraca mu bibazo bitandukanye ugasanga ntibabimenye cyane babifashe minenengwe cyane ugasanga nibazo bitandukanye nabo nyene batari bwacemo batari bazi nabo nyene abagore bubatse mu bafasha murabafasha mu bafasha gute hari ibiganiro cyane uburyo nawe ubafasha nabo nyene
icyo fasha abagore bubatse no kwisanzura hakwicanamwo mu maganya bonyene nka kujya umugore ahejeje kubyara turabizi ko aca mu bintu byinshi shaka yuko bicarana bagahura hama bakaza bakabazanya ibibazo barungurana ubwenge bakanaha inyigisho cyane bagashingiranira intahe
urakoze cyane kumbure dusozera wongere ubahe nimero zawe cyane urubuga rwawe gworoshe kukuronka ko Samantha nini nahazwe bo kuronka hehe turangiza hamwe wongere uduhe nakajambo ka nyuma dusoze
yego urumva ukuntu wontora muntora ku rubuga rwa Instagram mucongereza ni the Burundian sex educator hama ubundi rubuga wontora ko ni kuri email yanje theburundiansexpositiveeducator@gmail.com hama uri kurandika sex positive harimo imwe hama ndiko ndategura urubuga rukabumenyi nzohora negeraniriza ko ibiganiro bitandukanye hama nzoba mfite n'ikintu cyitwa Google Form kugira ushaka wese ashaka kumbaza ikibazo ashobora kukimbaza muga atarinze kumenyekana ndabizi yuko bikenewe yuko ushobora kuba ushaka kubaza ikibazo utarinze kumenya ntarinze kumenya uwo uriwe urumva muri ubwo buryo wabishobora
none ga Samantha hari uburyo bakeneye amafaranga nangahe murabiganira ko wowe urababwira kugira ngo babe baritegura kuronka ubwo bufasha n'ubwo buryo bukenewe kugira ngo ubafashe
ndacari ko ndakorera ngo kuri ubwo buryo bw'amafaranga mugabo unye icyambere na mbere shaka tubwire ni uko twigerana tukavugana tukaronka ikiyago kwanza hama rero nkamenya ukuntu nzoshyira ibyo nigisha hamwe bivana n'abo ndiko ndavugisha nimba ari urwaruka cyangwa nimba ari ababyeyi cyangwa gushyira nishyira hamwe hama ibyo bindi tubiganira turi kumwe
urakoze cyane Samantha nini nahazo umurundikazi aba muri leta ya New York muri leta zunze ubumwe za Amerika akaba ari mu bariko baragerageza gufasha kugurura ikiyago gikenewe cyane hagati y'abigeme abakenyezi ababyeyi n'abana babo babigeme ikiyago gisanzwe kidahari cyane cyane mu mico kirundi mu mico kinyafrika aho byinshi usanga ari ibintu bifatwa nk'ibigira soni ibintu bimara amaje cyane bitavugwa ko cyane kubera imico rero akagerageza gufasha kuganira kuri ibyo kuko yabonye ko bishobora gukemura ibibazo byinshi byerekeye amagara y'ibihimba by'irondoka ku mukenyezi n'umwigeme Samantha nini nahazo turagushimiye cyane ku kanya wafashe ku kuganira n'Ijwi rya Amerika
murakoze cyane Ariane
yego namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi turabashimiye tubifuriza umunsi mwiza murakoze
Final day I saw. You never miss me. Always, 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 always. wari kumwe musekeri watawekaga ngo nayimbitse ka
Never church for anybody else singing. She says you really grow a boy like me. Don't believe in nothing but the Almighty. Just a little dream and a pure wifey. She never dreamed for ever be nobody wifey. Yeah. She want a man a pretty but your heart is a man. Play you like a villain cause she caught in a way. Tonight I am walking away. Night of my mind and I grind. Yeah, yeah. Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me, I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fights it by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're back against the world. I never trade you for anybody else. The brown girl, that skin just like pearls. The best thing in all the world. I never trade you for anybody else.
Like a trophy when Naomi's walking. She need an Oscar for that pretty dark skin. Pretty like Lupita when the camera closing. Triple 11 when my Kelly's rolling.
I think tonight she might pray her brain. Melanin too dark to throw her shade.
She minds her business and winds her ways.
More like 24K.
Tonight I might fall in love. Depending on how you hold me. I'm glad that I'm calming down. Can't let no one come control me. Keep dancing and call it love. She fighting by falling slowly. If ever you are in doubt, remember what mama told me. Brown skin girl, your skin just like pearls. You're back against the world. I never trade you for anybody else. The brown skin girl, your skin just like pearls. The best thing about the world.
Have you looked in the mirror lately? Wish you could trade eyes with me.
There's complexities in complexion, but the skin is glow like diamonds.
Dig me like the earth, you be giving birth to every single life, baby, know your worth.
I love everything about you from your nappy curl to every single curve, your body natural.
Skin that was broken, me, things skin taking over.
Things out of focus. But when you're in the room, they know it's you. You're beautiful. Yeah, you're beautiful.
Them and them gon' fall in love with you and all of your glory. Your skin is not only dark, it's shining and it tells your story. You dance and they can't control.
Talking in advance, I got to let you know. The things you did to me, I cannot let you go. I'm in advance, I got to let you know. The way you do me, girl, I cannot let you go. Honey, yeah. You make me think like, oh no.